Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwanamutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 10 ukwezi kwa 12 mwaka 2018. Muri kumwe na Federica Nkundikije.
Twafashe umugambi ukwama dusangira n'amashengero. Ibibazo biba bigezweho muri uwo mwanya nicyo gituma twiyumviriye kubakoranya kugira tuvugane ku bingo turiho turinjiramo by'amatora.
Uyo ni Pascal Barandagiye umushyikirano w'u Burundi yajejwe intwaro hagati gukundisha igihugu Abarundi hamwe n'iterambere ry'amakomine avuga ku nama yagiranye n'abarongoye amadini. Inkuta kimwe ni inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ruswa n'ibiturire turazigara kwa kumukanya kari imbere. Imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwanamutsereza Aloise.
Mwanamutse Frederico. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International kuri uyu wa mbere ryavuze ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha irahe ibwirizwa gutangura gutohoza ku byaha byakozwe na Boko Haram ryagiriza Nigeria kunanirwa kurangiza kurengutsa abagirwa n'ivyaha imbere y'ubutungane. Umukuru wa CPI Fatuma Bensouda yaruguruje amatohoza y'ibanze mu mwaka w'2010 ku byaha 8 bishobora kuba iby'intambara n'ivyakiremwa muntu mu gihe cy'intambara muri Nigeria. 6 byagirizwa Boko Haram, ibindi 2 bikagirizwa igisirikare cya leta ya Nigeria. Umuhari w'iterabwoba Boko Haram kuva utangura intambara umaze kwica abantu barenga 27,000 usiga umuriyoni umwe n'ibice 8 batagira aho bakika umusaya mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuva mu mwaka w'2009. Ibisigarira by'abantu barenga 5,000 nibyo byatowe mu binogo rusangi mu ndwi iheze muri kimwe muri binini byahambwemwo abantu benshi mu gisagara Raqqa ni muri Syria cyahoze ari umurwa mukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Hari umugwi w'abariko barazura ivyo bisigarira mu gisagara Raqqa no mu micungararo yaco kuva ico gisagara cari mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu gifatwa n'inteko zishigikiwe na leta z'umwe za Amerika mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2017 mu gihe c'ubutegetsi bw'igikenye muri Raqqa hagati y'imyaka ya 2014 na 2017. Umuhari wa leta ya Kiisilamu warishe mu kivunga abanyagihugu batavuga rumwe nawo canke batari bashigikiye ibyumviro byawo. Abahinga muri ako karere bavuze ko ibindi bisigarira birenga 1,500 byo bayimaze gutorwa bazize nabwo nabo ubwicanyi. Imihari iharanira agateka ka muntu yasabye ko ibyo bisigarira byobikwa neza kandi bikazobivyemeza ko habaye ibyaha byo mu ntambara. Umukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron kuri uyu wa mbere arashikiriza ijambo ku gihugu ku kibazo cy'imyerekano imaze igihe ikorwa n'abiswe gilet jaune. Imbere y'iryo jambo ritekanijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, Emmanuel Macron atekanya kuganira n'abakuru babari mu myerekano, abashingwa manza mu gihugu hamwe n'abarongoye abikorera utwabo mu biganiro bitumbereye guhagarika iyo midugararo izingamitse igihugu. Mushiranganje u Faransa jejwe imigenderanire n'andi makungu nawe ejo kuwimana yasabye president wa leta z'umwe za Amerika Donald Trump kutivanga muri politike ye u Faransa. Inyuma yaho Trump yandikiye ubutumwa abicijije ku rubuga Twitter ku munsi wa 6 ku myerekano imaze ikiringo kirenga indwi iberi Paris. Mushiranganje Jean-Yves Le Drian yavuze ko igihugu ciwe kidakeneye politike ya leta z'umwe za Amerika mu kwivanga mu y'u Faransa. Mwamenya ko ku munsi wa 6 president Trump yashikirije ko ababajwe n'ivyabaye i Paris. Yongera avuga ko kumbure ari igihe ciza cyo kurangiza amasezerano y'i Paris ku bidukikije. Kubwiwe amafaranga ariko arakoreshwa mu kubahiriza ayo masezerano ngo akwiye kugarukanwa mu gihugu, mu banyagihugu bakagabanirizwa amatagisi. Umukenyezi yibungenze numwe mu banyayisraeli ndwi bakomeretse inyuma yaho umunyepalestina abarasiye ari mu modoka aciye aho bari bahagaze ku gituro cya bisi hanze y'intara ya Cisjordania. Ibyo byashikijwe n'igisirikare cya Israeli ejo ku munsi w'Imana. Uwo mukenyezi bivugwa ko yababaye cyane, umugabo wiwe we yarakomeretse ariko bidakomeye. Abasirikare ba Israeli baraho baciye bakurikiza amasasi yo modoka kandi baracarondera uwo yarashe. Igitero ku banyayisraeli caheruka mu ntara ya Cisjordania mu kwezi kw'icumi na kumwe itariki ya 28 gihe umunyepalestina yagonga abasirikare ba Israeli n'imodoka akomeretsa batatu muri bo. Umunyapalestina nawe yaciye yicwa n'abasirikare ba Israeli. Nayo abahuti barwanya leta ya Yemen bashobora kuba biteguye mu bindi biganiro byo bahuza na leta mu gihe ibiriko biraba ubu muri Suede byogenda neza, nk'uko byashikirijwe na Mohamed Abdel Salam umuvugizi wabo ejo ku munsi w'Imana. Bimwe mu biriko biraganirwa ko muri ibyo biganiro bifashwe mu mugongo na ONU no guhanahana abanyororo no kongera kugurura ikibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru Sana. Hari amakuru avuga ko izo mpande zose zumvikanye ku guhanahana imfungwa imbere y'uko ibyo biganiro bitangura i Stockholm, ariko nta ntambwe ziraterwa ku bindi bibazo nko kongera kugurura icyo kibuga cy'indege nuko leta ya Yemen yo kongera kugenzura igisagara cya Hodeida kirimwo ikivuko gikomeye cyane muri icyo gihugu.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Mugiye ku itariki 9 y'ukwezi kwa 12 uko mwaka utashe, amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya igiturire. Ibitigiri by'ishyirahamwe mpuzamakungu Transparency International yerekana ko Burundi buza mu kibanza cya gatatu ku rutonde rw'ibihugu birangwamo igiturire. Ishyirahamwe Orukome rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rihamagarira abategetsi kugwanya igiturire kuko ari ntandaro y'amabi ngo yose. Uyu mwaka abaserukira amashyirahamwe agwanya ruswa n'amaleta barakoraniye muri Nigeria kugira ngo barabire hamwe ingendo bufata yo gutuza igiturire muri Afrika. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Amatohoza ya Transparency International ishyirahamwe rirwanya igiturire n'ugutwara nabi ku isi yavuga ko Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere ku isi igiturire cirayemo. Iryo shyirahamwe ryemeza ko ico gihugu catakaje ibanza vyinshi mu myaka 13 iheze, kuko hagati y'umwaka 2005 n'umwaka 2006 bwari mu kibanza ca 36. Ubu burisigura ko kiza ubwa kabiri mu bihugu birangwa mu igiturire cyane mu isi. Aganira n'ijwi rya Amerika kuri telefone yari muri Nigeria mu nama yo kurwanya igiturire y'iminsi 3 yatanguye kuri uyu w'Imana. Gabriel Rufiri umukuru w'ishyirahamwe Orikome rirwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta yatubwiye ibimenyetso vyerekana igiturire mu Burundi.
Ahantu hari igiturire usanga akagwi k'abantu gatoya ariko gatunga cane, mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abantu aribo bakenye. Akarorero mu Burundi ibice birenga 72% bugarijwe n'ubukene, kimwe bita mu Gifaransa en dessous du seuil de pauvreté. Ivyo n'ibiharo bitangwa na Banki Mondiale. Ikimenyetso cya kabiri nuko usanga amasoko ya leta, muzi neza yuko amafaranga leta yegeranya ibice birenga 70% cy'amafaranga leta yegeranya aja mu byo bintu by'amasoko. Rero mu Burundi amasoko ahabwa abantu bamwe usanga baratunze gusumvya leta, bafise amazu arenga 30-40 mu gihugu. Ica gatatu nuko abanyagihugu bata ronka ubutungane ibyo umuntu agiye kurondera muri administration atabironka atagiturire atanze.
Rusira sigura ko igiturire ari ntandaro y'amabi yose.
Igiturire ni umwasi w'iterambere. Aho kiri nta kintu na kimwe cy'ubutungane, nta kintu na kimwe kimwe bita mu Gifaransa état de droit, intwaro ifatiye ku mategeko. Ibyo bintu ntibibaho ahantu hari igiturire. Nico gituma rero twebwe mishira hamwe urikome twamaturuko turasaba abantu bose bipfuza gutwara ko igiturire bo kigwanya kuko ari umwasi wa mahoro ari umwasi w'iterambere abantu bose bona biri kubaranigana baza gutwara batwaza abantu igitugu sukubera ukundo bakunda abanyagihugu no kubera ibyo bagenda kwamura batakoreye ku gihugu amakuru n'amategeko y'abanyagihugu
umwe mu mitirama y'uhugwanya igiturire umukuru wa uriko mabona n'ugutandukanya inzego separation de pouvoir mu France
iyo ugwego gose rukoze ico rujejwe dufate abo muntu ari no muri leta bagakorye za gukora ubutungano bakora akazi kabwa atawe burenganije atabiturire basabye abashinga amategeko atarenganya n'abanyagihugu nabo bagakora ibyo batsaba gukora amashiramo akora ibyo azaba gukora umenyesha bako akora ibyo azaba gukora no kuvuga ko ico gihugu kibamwo ico twokwita umwidegembyo w'umuntu ku buryo igiturire kwigwanywa igiturire n'icuba kugwanywa mu gihe atariho ico kintu citwa gutandukanya inzego
Mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika uyu mwaka bumvikanye ko hajaho ubugombe bwa politike bw'ugwanya igiturire bimwe biboneka Bwana Buhari twari igihugu cya Nigeria niwe yatowe kurongora uwo mugambi amashyirahamwe akorera mu gisata cy'ugwanya igiturire n'inyonorwa ry'amatungo ya mareta amenyesha ko yizeye ko yari intambwe izoganisha kugwanya igiturire by'ukuri bikava mu majambo bikaja mu ngiro icivugo cyawo n'icyo uyu mwaka kigira giti twese hamwe tugwanya igiturire kugira ngo ku isi habiterambere umutekano hamwe n'amahoro Eroje ulika neza Nairobi juja Amerika
Umukinyi kirangiranwa utugenegere mu Burundi Adrienne Nahimana arashimira iradio ijwi rya Amerika ko yamutabarije uyo mukinyi waninde igikino gica ku radio na television by'igihugu cyo Burundi amenyesha ku inkuru yakozwe n'ijwi rya Amerika yatumye bimenyekana kwagwaye aca atangura kuronka abamufata mu mugongo n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse ari mu Burundi
Iyo mana ndayishemeze ndayiyake Ninda tokwivugu wa mugabiye Nanja bakunzi bampaye byo
Turi ku mutumba Kabanga Zone Kabanga komine Giheta mu ntara ya Gitega turi ku muhana wa Adrien Nahimana n'uyu mukenyezi ariko yaririmba indirimbo gukenguruka mu bakengurukira ijwi rya Amerika ririmwo
Nari maze umwaka wose urenga ngwaye mugabo nta numwe yari bwa bimenye mugabo icyo twikya Amerika hamwe n'abakozi baryo ndabakengurukiye barangiriye ikintu gikuru gose atakonoronka no bivuga baragaheza gikurudahengeshanya bagira ibikorwa byiza imana yongera ibihezagire nabo nyene yongera bamhezagire
haracindwiza babazi biri ku radio y'u Amerika aciye inkuru itabariza Adrien Nahimana umukinyi urangiranwa waninde kwindwara y'isukari diabete imusinzikaje kandi ko afisa mikoro make atamworohereza kuyivuza inyuma y'iyo nkuru uyo mukinyi avuga ko yagiye abona abamuseruka
umufasha ni umukuru w'igihugu ariko afasha mu bintu by'imiti nyakuba mu zitanteri nawe yarajara afasha nawe nyene arafashisha n'ukuri ibintu by'udufungurwa nawe nyene n'abandi banyakuba aho bose bagiye kubimenyeshwa na kajya kantu mwangiri icyo twi rya Amerika riragahoraho riragahora riragira utugenegene ubu bizi ni jewe Niko nukuri.
Saga seshwa rumuri, hari nabandi inkuru yatumye bigira inama yo gufata umugongo uwo mukinyi.
Bodi. Karibuye. Marangiwe nande. Mbyeyi, mahoro neza cyane.
Akize.
Bambira ngo byopfuma.
Izo intumwa zishira hamwe y'abakenyezi bakuru mwuga ukumenyesha amakuru AFJO hamwe n'abahoze biga ku ishure ry'ababikira NF y'Igitega zaje gusuhuza Adrienne kumuhaniwe Iliane Nshimirimana n'umukenyezi w'umenyesha makuru ari mu izo ntumwa zarungitswe na AFJO byongeye icyumviro cyo gutabariza Adrien Nahimana cavuye muri we ari mu bambere bamenye ko akitswe n'igufa umugenzi wiwe yabonye ku bitaro Prince Jean Charles Adrien Nahimana agiye kwivuza aca abimubwira Iliane Nshimirimana nawe aca yumvira kumutabariza
uwo nabibwiye n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika nti umukinyi waninde mu mutabarize Adrien hama wona waca telefona mugenzi we akorera mu karere ka hariya mu ntara zo mu buseruko harimo n'intara ya Gitega uwitwa Fidel Dantoine Sabimana niho yaca akora iyo nkuru hadate na kabiri rero n'ibindi binyamakuru bica birayihanahana ku radio isanganiro muri groupe de presse iwacu tangura kumenyekana ku batari babizi ndetse no muri mbuga nguru kana bumenyi de Antoine Saimana je ndamushimi na cyane cyane wo mu ijwi rya America bose
atugire na himana n'umuntu ngira kamaro akeneye gufashwa Pascaline Biduda arongoye kimenyesha makuru cha leta chandika kitwa Le Renouveau irakozwe ko nawe nyene niyo nkuru aca kandi itabakamo kabagenziwe basangishira mu by'abakenyezi bakuru mwuga kumenyesha makuru
ukuntu akina ninde arafasha mu ndero y'abana aradufasha no gutwenga uravye cyangwa kumviriza Adrien ariko arakina ucumvu uryohewe inacho kituma rero uyu muntu twotegerezwa kumubungabunga n'ukuri bakabananya bamufasha uno munsi nitwebwe ubwa mbere barabandi bashaka ko no munyuma hoza abandi bakabandanya bamufasha
naye kibazo cyo kwivuza umukenyezi umukuru w'igihugu yagikemuye aracyafise icukuronka udufungurwa twabagoye ba diabete kuko badafungura ibyo byo byose abandanya asaba bishoboye kubandanya umushikako hagataho kuva inkuru yuko agwaye imaze gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi bagenziwe bakinana ninde baciye buguruza ikonti yitirirwa uwo mugabo ninde kugira abashatse kumufasha bazo bacisha ko amafaranga buke kabiri hari amasanamu yacishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi Adrien Nahimana afise icapa kiriko inomero ya telefone bocisha ko amafaranga bashaka kumufasha ariko rero iyo nimero yari gwiwe yari ya mugenzi we bakiyaninde kubera ko wata telefone yari bwaronke ubu rero aheruka kuronka itelefone yiwe agira ko abwira aho bose bifuza kumufasha uburyo bo bikoramwo Adrien Nahimana numufakazi w'imyaka irenga 50 ari mu bakinyi bakundwa cyane kandi batanguranye n'igikino ninde mwaka w'1981 kiretse ko amagara mukitse n'inzo bamwo hamwe atacokogwa izohava imusenyukirako mu ntara ya Gitega Fidelite ishatse ijuru rya Amerika
ubushikanje bw'intwaro hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine busaba abarongo ya madini gukurikiranira hafi urwaruka rwabo muri bino bihe amatora yimirije hari mu nama yamuhuje n'abaserukira amadini yemewe n'amategeko mu Burundi yabaye ku munsi wa 5 mu gisagara cha Gitega n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Fidelite Nsabimana
Iyo nama yahuje umushikirangandi ajeje ibyintaro yo hagati n'abaserukira madini yemewe n'amategeko mu Burundi yabereye mu gisagara cha Gitega hagati mu Burundi inama irangiye Pascal Barandagiye umushikirangandi w'intwaro yo hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine yarabwiye amenyesha makuru intumbero y'iyo nama
reka mbaze ndabamenyeshe yuko nkuko twavyishinze twafashe umugambi ukwama dusangira n'amashengero ibibazo biba bigezweho muri uwo mwanya nico gituma twumviriye kubakoranya kugira tuvugane ku bingo turiho turinjira mu vy'amatora turaye n'uruhara rwabo mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ibi biringo vy'amatwimirije amatora hanyuma turabasaba yuko bogira uruhara ntangere mu kugira ngo amahoro n'umutekano turatsimbataze duhere mu mashengero ubwabo kuko hirya no hino twagiye turibonekeza byagiye biribonekeza ko hari utuntu tw'indyane tuza mu mashengero bigatosekaza amahoro n'umutekano
Pascal Barandagiye yabwiye abanyamakuru ko amashengero yasabwe kwitaho kuruta iterambere ry'urwaruka rubayoboka.
Hampande y'ivyo ikigo Senap cyari cyaradushikirije icegeranyo citohozwa cyakoze kijanye n'ivyumviro vy'urwaruka bifatiye ku ifoto y'u Burundi bipfuza kubamwo muri kazoza. Icyo kigo turaza turagishima dusanga begeranije ibintu byiza cyane tugenda dusangira n'ibintu bitandukanye. No musi twaherero ku mashengero byabonetse neza ko rwaruka rufise novuga imyitwara ariko na cyane cyane ifatiye ku bushomeri amashengero tuyasaba yuko yofasha mu gushyira hamwe rwaruka rugahurikira mu makoperative rukaronswa n'uburyo kugira ngo rwiteze imbere twabemere rero ko tugiye kuza twandika ibikorwa byiza amashengero ariko arakora mu rwaruka ndetse mbere twasabye abarongoye wa cya gisata kijejwe amashengero ko bazoheta baza barabivuga ku radio rimwe mu mezi ata ibikorwa byiza amashengero karakora kugwaruka
muri iyo nama idini gatolika ntijyaserukiwe abanyamakuru babajije Pascal Barandagiye nimba gatolika ritatumiwe cyane ko abaye kutita ubutumire maze asubiza ati
uno munsi namba atabaserukiye ekleziya gatolika byukuri nibaza ko bishobora kuba byavuye ku butumire bushobora kuba butabashikiriye neza kuko niyo nama ya mbere batitabye iminsi yose twatunganije inama baritabye kandi turazi neza ko tuvuye ngaha turaza kumenya ibituma bataje ariko n'ukuri ntagira uwo wiyumvira uko batari baranadushikiriye baratwandikira turiko turakorana neza turiko turana inyanyo ingene twoshira mu ngiro mbere birushirijeho amasezerano bagiranye na leta bari ku murongo w'andi mashengero n'ukuri ntawo ca afatira ngaha ngo avuge yuko boba bari ku murongo w'iwabo
muri iyo nama amashengero atarubaka inyubako zemewe kwitwa amasengero uku kwezi kurangiza umwaka niko bahawe ngo bitunganye basengere mu mazu meza bamwe mu baserukiye amasengero naho batemeye kuvugira ku vyuma vy'abanyamakuru baremeza ko basanze bafise ibisata vyita iterambere ry'ugwaruka mu mashengero yabo naho kubijanye n'amasengero yubatswe mu matete mu bigara canke mu manjanja bamwe mu baserukiye amasengero bavuga ko bishikira amasengero akiri mato atararonka uburyo kubijanye n'inyubako kwa basengeramwo basaba kongegwa ikiringo kingana umwaka wose bakitunganya kubaka inyubakwa zikwija amategeko boza barakoraniramwo igitega Fidel Antoine Semimana kubwijwe rya Amerika.
Tuyuteje tumwese kumwe kumwe abandanye kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda. Ubu naho ni wa mwanya kubashikiriza amakuru ya sport n'inkino zabaye mu mpera z'indwi mu Burundi no mu Rwanda. Amakuru ya sport yatanguriye mu Burundi aho dutega amatwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka
kuri w'Imana niho hasozerwa za nkino zigira icenda zihuza amanama nshingamateka na nkenguza amateka zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko zari zimaze indwi zibera mu gisagara ca Bujumbura mu mupira w'amaguru. Umugwi waserukiye Uganda niwo watahukanye ikibazo ca mbere kuko watsinze inkino nyinshi mu rukino rwa netball. Umugwi wa Tanzania niwo uza mu kibanza ca mbere kuko nawo nyene watsinze inkino nyinshi mu gusiganwa n'amaguru. Naho umugwi wa Kenya usanzwe ufise abanonotsi karuhariwe niwo wabaye uwa mbere muri volleyball. Ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi Ubuganda nibwo buza mu kibanza ca mbere. Ku ruhande rw'abagabo naho umurwi w'abashingamateka n'abakenguza amateka b'u Burundi niwo wabaye uwa mbere kuko watsinze inkino zitanu zose zawuhuje n'abaserukira ibindi bihugu. Kizigenza w'uwo murwi umushingamateka Ferdinand Havyarimana yagaragaje umunezero kubona u Burundi bwatahukanye ikibanza ca mbere muri volleyball.
Ikipe zose twakinye twarazitsinze twahereye gutsinda kuri ekipe iserukira inama nshingamateka y'igihugu cya Kenya. Iyo turayitsinda iseti zitatu kuri imwe hanyuma dusubira ekipe iserukira igihugu cy'Ubuganda nayo nyine tuyitsinda iseti zitatu ku busa turongera turatsinda AR n'umugwi wa AR w'abashingamateka bahurikiye muri ibi bihugu bine selection nayo nyine twatsinze iseti zitatu ku busa hanyuma ubu naho duhejeje gutsinda igihugu cya Tanzania iseti zitatu kuri imwe. Ni umunezero rero ntangere kuri ekipe ya volleyball y'abagabo iserukira inama nshingamateka y'igihugu cya
kuri w'Imana. Kandi hatangujwe mu gisagara cya Bujumbura ihiganwa rihuza amakaminuza mu nkino zitandukanye mu mupira w'amaguru. Université du Lac yatsinze ishuri kaminuza rya gisirikare ISCAM ibitsindo bine kuri kimwe. Umupira w'amaboko handball ku ruhande rw'abasore kaminuza y'u Burundi yatsinze ishure kaminuza nderabigisha NS amanota 25 kuri 16. Muri volleyball naho kaminuza y'u Burundi yatsinzwe na Université de Grand Lac amasita 3 kuri imwe. Muri basketball ku ruhande rw'abigeme kaminuza y'abigenga y'Ingozi yatsinzwe na Université Lumière y'u Bujumbura amanota 47 kuri 42. Ku ruhande rw'abagabo naho Université Lumière de Bujumbura yatsinze Université Sport d'Afrique amanota 79 kuri 46. Umushikiranganji w'amakaminuza n'ubushakashatsi Gasupari Banyankimbona yatanguje izo nkino yabwijwe rya Amerika gishasha muri iryo higanwa rigira gatanu.
Ubu turi mu nkino zigira gatanu, icyo ni cya mbere gishasha. Icya kabiri ni uko tubona ko amakaminuza atera yiyongera mu kwijukiriza inkino. Ubu tukaba tugeze ku ikaminuza 21 zaje muri izi nkino. Hanyuma hari n'akandi novuga nti gasa na gashasha nuko u Burundi bugomba gutangura kwitaba izi nkino zihuza amakaminuza mu karere. Hanyuma novuga nti n'ikivugo cy'uwo mwaka nacyo ni gishasha. Tukaba twafashe yuko twatanguza aya mahiganwa dufatiye ku kivugo tuti dushyigikira inkino muri kaminuza zacu zo mushinge w'amahoro n'umutekano no gufatana munda mu guharanira iterambere rirama.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere yarigeze ku munsi wa 17 mu mpera zindi twari turangije ku munsi wa gatandatu kuri Stade de Prince rwa Gasori Bujumbura igihe cy'isaha 8 Lelier wanganije na Musongati ubusa kubundi Mamuru watsinzwe na Olympic Star 2-1 aho hari igihe cy'isaha 10 kuri Stade Rukundo Ngozi Ngozi City watsinze Flambeau d'Est kimwe kubusa Murigi naho Aigle Noir watekereye Buja City ibitsindo 3-1 kuri Uwimana kuri Stade Prince rwa Gasore igihe cy'isaha 8 Messager Bujumbura watsinze Leader DK Burundi Sport for Africa 2-1 igihe cy'isaha 10 naho kuri ico kibuga nyene Rukinzo watsinze Atletico Olympique 2-0 igitega Flambeau du Centre watsinze Vitaro kimwe kubusa kuri Stade Rukundo Ngozi Messager Ngozi utsinda Kayanza United kimwe ku kindi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
ubu naho dukwite mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwire ibivugwa muri sport
mu mpira w'amaguru championnat y'icyiciro cya mbere yari igeze ku munsi wayo wa 7 mu mpera z'icyumweru gishize kwa gatanu habaye imikino 2 ikipe ya Bugesera FC yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa Inyamata Gicumbi FC inganya na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Gicumbi ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Espoir FC yatsinze Etincelles FC ibitego 4-1 kuri Stade Kamaramaka Irusizi Kuri Stade Nyagisenyi Amagaju FC yanganyije na Kirehe FC ubusa ku busa Mukura Victory Sport itsinda AS Muhanga igitego kimwe ku busa kuri Stade Huye Butare Mundi mukino ikipe ya Police FC yatsinze Marine FC ibitego 3-2 kuri Stade ku Kicukiro umukino wagombaga guhuza Sunrise na APR FC warasubitswe ku mpamvu zitigeze zisobanurwa ejo ku cyumweru habaye umukino rukumbi uhuza Rayon Sport na AS Kigali kuri Stade ya Kigali Inyamirambo Warangiye Rayon Sport itsinze AS Kigali igitego kimwe ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 7 ku rutonde rw'agateganyo ikipe iza kwisonga ni Mukura Victory Sport ifite amanota 16 ku mwanya wa 2 hari amakipe 3 ariyo APR FC Rayon Sport na Police FC yose akagira amanota 15 ikipe ya 5 ni Bugesera FC na amanota 11 amakipe 4 akurikiyeho ahuriye ku mwanya wa 6 akagira amanota 10 ayo ni AS Muhanga Kiyovu Sport Sunrise na Espoir FC ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 8 ya 11 ni Marine FC na amanota 7 ku mwanya wa 12 turuhasanga Kirehe FC na amanota 6 ikipe ya 13 ni Amagaju FC na amanota 5 AS Kigali iza ari ya 14 na amanota 4 Etincelles FC ikurikiraho ku mwanya wa 15 na amanota 4 nayo hanyuma ya 16 ano ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 2 n'umwenda w'itego 7 tunyarukiye mu mukino wa duathlon wo gusiganwa ku maguru no ku magare kuri iki cyumweru tariki ya 16 ukuboza Kigali hazabera isiganwa rigamije kumenyekanisha uyu mukino umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda Alex Mbaraga arashishikariza abantu kwitabira duathlon ndetse abonereho atwibutse icyerekezo isiganwa ryo ku cyumweru rizanyuramo
triathlon ni umukino abantu batagomba gutinya hari abantu bavuga ngo ni umukino wo koga no kwiruka bakumva ko ari byinshi ariko bikingenzi nuko uzo gukoreya sport ukarangiza distance twagenye ariko ikiza noneho kinarimo nuko harimo narore no vuga ngo ushora kwiruka distance y'ibirometero 5 undaga gukorera igare undaga kwiruka ibirometero 5 no vuga rero ngo abantu bose bubaremereye kuza kuba gukina umukino buje ibyangombwa no vuga ngo afite ingofero y'igare afite igare rizima iza gukora umukino ubundi akaza afite n'imwambaro wo kugenda kwiruka nkuko bisanzwe rero buri wese bwose yaza agakora umukino akanagereza akareba ubushobozi bw'uko bimeze no mu gihe kizaza akajya abikora bugiye no kuvuga ngo ni inzira n'ubundi sanswe yo kuva hano kwa Rando igishushu hari ya kunteko kugera hari ya kuri convention ukiye kuri ambasade y'abaholandi ugagera no tuzagera no mu mugi kwera ko amagare azakora ibirometero hafi 30 no kuvuga ngo ashobora gukora inshuro nk'ebyiri hanyuma amaguru ho bazakora ibirometero 5 bwa mbere hanyuma inshuro ya kabiri bakora none ibirometero 5
Muri volleyball, championnat y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo yari igeze ku munsi wayo wa 4 ejo bundi kwa gatandatu. Mu mikino yabereye kuri Stade Ntoya I Remera, ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseta 3-1, irongera itsinda IPRS Ngoma amaseta 3-2. Mu wundi mukino, IPRS Ngoma yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseta 3-1. Mu nzu y'imikino y'akarere ka Gisagara, ikipe ya Gisagara Volleyball Club yatsinze imikino yayo 2 yayihuje na IPRS Karongi ndetse na APR Volleyball Club. Buri gihe Gisagara yatsindaga amaseta 3 kubusa IPRS Karongi yatsinze APR Volleyball Club amaseta 3 kubusa kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo Gisagara Volleyball Club niyo iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota 15 mu mikino 6 naho Kirehe Volleyball Club ikaba ya 7 ayo ya nyuma ikaba kugeza ubu nta nota na rimwe irabona yari Claude Munyandinda I Kigali
Shuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe y'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Federica Nkurikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.